nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa mbere n'igenekerezo rya gatandatu gitugutu mwaka w'2025 tuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Inzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe ndabahana ikaze muri ano makuru twabateguriye ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abasirikare barungitswe kugarukana amahoro muri Somalia nabandi batashe bagiheraniwe imishahara yabo basaba ubushikanganji bwo kwivuna abansi kuva mu gacere bakaba mu muco w'ingene bazoronswa ayo mafaranga. Bamwe baheraniwe amafaranga yo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Abanyagihugu bo muri komine Cibitoke barahagaritswe umutima n'iduzwa ry'ibiciro ku bidandazwa byankenerwa ku isoko basaba abategetsi mu ntara guhagurukira icyo kibazo. Naye amasengero mato mato yazindutse yugagwa mu ikambi y'Induta mu gihugu cya Tanzania ingungo ikaba ije kongereza amakenga n'ubwoba buri mu mpunzi z'Abarundi kuko ije ikurikira ingingo yo kugara amwamwe mu mashuri muri iyo kambi nyene. Amakuru twabateguriye saya gusa twari guca ku mayange mu kanyisase idonito.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze murano makuru duhera kuri inkuru iciye ku masonga. Intumwa idasanzwe yaone ku Burundi Fortune Gaita Zongo ahejeje kongerwa ikindi kiringo cy'umwaka n'ibihugu bigize ishyirahamwe mpuzamakungu ONI. Ni nyuma y'amatora yabaye ku bijanye no kongerwa ikiringo cyangwa kutacongerwa. Iyo ngingo ikaba yatowe ku majwi 23-9 y'abatoye oya. Tubibutse ko Fortune Gaita Zongo yatanguye ayo mabanga kugira amatohoza ku mabi atandukanye ku Burundi mwenda mukiza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Iyo ngingo ikaba ishimisha abantu bagateka kazi na muntu mu Burundi bavuga ko ico gisata n'ubu kibandanya kigoyagoya na cane cane ko ukudahana bibandanya bisasigwa indava n'intwaro y'umugambwe CNDD FDD. Imyidogo nayo ni myinshi mu basirikare bamaze igihe kitari gito bahejeje ikiringo cy'ubutumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia. Iyo myidogo ikaba ifatiye ku mafaranga y'ibirarane bataronswa kandi atanisango nyezina bahabwa bazoyaronkera ko ibyo biruko mu gihe bavuga ko bari mu bibazo by'ubukene buzura inzara bagasaba ubushikirangane bwo kwivuna abansi n'abahoze ku rugamba kuva mu gacerere bagatanga umuco kuri icyo kibazo. Pacifique Nkeshimana.
Abasirikare b'u Burundi bamaze igihe kitari gito bavuye mu butumwa bw'amahoro mu gihugu cya Somalia baridogera cyane abarongoye igisirikare ko batarabaronsa amafaranga yabo y'ibirarane bimaze igihe kitari gito. Abo basirikare baheraniwe bakarabomo batayo yo kuva ku 60 kugera ku 71 bakavuga ko igihe kibaye kinini cyane ngo naho bamaze iminsi baryosha babwira ko bazoyaronka vuba mu gihe bagenzi babo basigayeyo bazoba batashe. Aba mbere bakaba baheraniwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe.
Irinda irangiye abayobozi ba gisirikare bamaze iminsi baryosha ryosha twe dufata bari kumwe turyosha ryosha abantu b'abasirikare ngo muheraniwe amafaranga ngo mwakoreye muri Somalia ngo asigaye ngo mugiye kuyaroswa ngo abasirikare b'u Burundi bose ngo bavuye muri Somalia ngo bazi ko bagira abazayi ngo nasanga mutashe muyaroswa ngo ibihugu byafise ngo bizaba byatanze tuti mbega none kare ntibyari bwayatange sinone niba bitari bwayatange reka twari tumaze dusaba yuko umwami watugurana ko muzi ko adoda habuze iki uri kubari ahita akubwira ngo fatirwe jewe ndakubwiye. Abari muri Somalia nabo bati mwebwe bababwira uko natwe batubwira bati ngo bari muri Somalia ngo nimutekane bamushyikira Burundi amafaranga mudashe amusanga ngo ari ku makonti yanyu.
Abo basirikare bakaba basaba umushikiranganji wo kwivuna abansi n'abahoze ku rugamba kuva mu gacere rarimwo akamenyesha abasirikare aho ikibazo kiri gituma ibyabo bidindira.
na dusabye mushanje ko kwivana abasitati navye mu gacerere aduhe umuco kubijanye n'iso dufaranga twakoreye dusigaye aho twora turi nico bagituma cyashobora kutoroza
mu ruganda ko kumenyesha makuru kwa radio inzamba gateka kawe twagerageje kurondera General de Brigade Gaspard Baratoza avugira igisirikare cy'u Burundi kugira ngo atange umuco kuri ico kibazo ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone y'iwe ngendanwa
Patrick Nyeshimana arakenuye imyidogo kandi iravuga mu banyagihugu muri commune cy'ibitoke kubera iduzwa ry'ibiciro by'ibifungurwa ku masoko bavuga ko batumva neza uko ibiciro biduga cyane cyane nko kubifungurwa basanzwe birimira nk'umuceri kandi bigakogwa abategetsi barorera batera kama bategetsi ko boba mu gacenje bagatora inyishu y'iki kibazo reka inkuru tuyibaze Julien Muzinga
nkuko bishikirizwa n'abanyagihugu bavuga ko ibiciro by'ibifungurwa byaduze cyane mu gihe aribo basanzwe babyirimira nk'umuceri wahora ku mafaranga 400 ugeze ku mafaranga ari hagati y'600 n'700 iryo duga ry'ibiciro by'umuceri ngo byatumye ari ibindi bifungurwa biduga ibiciro nk'ibigori kiyo kimwe cyahora kigurwa amafaranga 1,500 ubu kigeze ku mafaranga arenga 200,000 ubududu nabwo bukaba bwavuye ku mafaranga 700 ku kilo bukaja ku mafaranga 1,000 bavuga ko ibi bituruka ku badandaza bava mu yandi makomine bakabirangura ku mafaranga menshi ibi byose ngo biba abategetsi barorera ntiyagira icyo babikora ko
nuko kwezi umuce bandoje ku rugero rutanga ikengo nubwo hari mu cyitoki rugomba muri izi preme asanzwe hari abarimyi b'umuce kandi akirinduka cyane rumwe aho gufata ingingo dasa n'ibiciro bimanuka barabikurira abadandaza bakabimanuka nibyo zabo dumbura yamahe niyo natwe tukajya gusigazwa nabwo tukabuza ku giciro kinini umuceri witwa mwiza ariko urashika ku 1,000,000 umuceri ujya bita mubi 1,450,000 ngaha muciri cyose ikibazo turirimye mugahinde kaduga umunsi ku munsi ku munsi ku munsi ntawicungerera ibyo byose biba abategetsi babibona
basaba abategetsi ko bahagurukira kino kibazo ngo kuko biteye agahinda n'isoni
turasera kamo musitanteri basesedoni abo bose bafata ingingo bakora ibishoboka ibintu by'ibidandazwa bimwe bimwe na cyane cyane ibindi mbarugo ibitwiremere ibituduhurira ko twese babibunguze na cyane cyane ko usanzwe ari byo twiremera usanzwe ari bimva ngaho iwacu bafata ingingo za ruhasha bafata ingingo zishoboka nidashoboka ko yabigira babifatire igiciro kiboneka kuko nibyo twiremera nibyo ngaho iwacu ushyitse ngaha ku masoko y'umuceri w'ibitoki uwo kwicwa n'agahinda abona naramara naramaje n'ibintu biriko biraba muri iyi soko
mu ruganda rwa radio inzamba agateka kawe twagerageje kurondera musitanteri wa komine cy'ibitoki kugira ngo agire icyo ashikirije kuri inyidogo y'abanyagihugu turamukena
Julien Muzinga arakenuye radio inzamba agateka kawe tumira mate duje tubandaye makuru twabateguriye
Inzamba
amakuru twabateguriye harabandanya kuri no wa mbere hakaba hazindutse hugagwa amwe mu masengero hari mu ikambi ya Nduta iyo ngingo ikaba yavuga ko atama sikirisare acemewe muri iyo kambi kandi ko buca bomogwa iyo ngingo ikabije ikurikira izindi ngingo zijanye n'ibibagagwa by'amashuri bamwe mu mpunzi z'abarundi ba muri iyo kambi bafite amakenga n'ubwoba kuri izo ngingo ziriko zirafatwa z'agasakisaki ko zoba zitumbereye kubaburabuza no kubomora ku nguvu ngo basubire mu Burundi iyo bari baje bahunga bava reka inkuru tuyibaze Jean Georges Kibogwa
uko makuru avuga mu ikambi y'impunzi y'Induta mu gihugu cya Tanzania bitumenyesha kuri uwa mbere barongoye ikambi bazindutse baza kugara amasengero mato mato bita amasikisala ikizoro cya gikurikira ngo azoba ari kuyabomora impunzi zahora zisengera ngaho muri ayo masengero bamenyesha ko iyo ngingo yabababaje cyane kandi bateye ubwoba kuko bigaragara ko ari urukurikirane rw'ingingo zo kubatahukana ku ngubu babanje kubambura uburenganzira bwabo bwose
karorero ni amasikirisare ya paruwase yitiriwe umweranda Poro y'Induta asikirisare mu 15 no mu 13 zarugawe abakristo bahora basengera mu basambwe ko bazohora baje gusengera kuri paruwasi batangiye kugara amasengero ibintu bizabona ko bikaba birafatiye intumbero aho ni mu gihe abaserufi amasengero bategetswe kuba ba mbere mu kwiyandikisha ngo batahe ibyo rero twegera ntabitangaza ibintu biriko biraba hano umwaka weze habaye batumvirije barumvirije imiryango yose hano mu itandi turavuga igituma tutotaha ntibaratubwira bati wewe utegereza gutaha kubera ko izo wavuze ntibyemerewe ko kuguma ngaha kugira ngo tumenye ibyarije kurumva hariho abantu badashobora bidakunda ko bashobora gusura mu gihugu kandi imiryango itari mike imiryango myinshi ni ibintu bidutangaza cyane biraboneka neza ko biri kose twaguzwe na leta y'u Burundi
tubibutse ko iyo ngingo yo kugara amasengero ijya ikurikira izindi zihutse gufatwa nko kugara amwe amwe mu mashuri muri iyo kambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania
Bishanjo roje kibogora tugukengurukire abantu ba mu gihugu cy'Ubirigi nabo bari bakwiye kumenya neza ko umuganwa Rudoviko kwa Gasore yahamiye ukwikukira ku Burundi uwarewe ni muri iyo ntumbero igishira hamwe kukirimba Belgique rihurikiyemo abakomoka mu nda y'ingoma mu Burundi byatunganije kuri no w'Imana inama yo kumenyesha uwo muntu uwarewe iryo shira hamwe rimenyesha ko rigiye kubandanya ritunganye izindi nama mwenizo nkuko bivugwa na Ereke Inosa Harerimana asemkira iryo shira hamwe
nubwa mbere mu mateka yo mu Burundi n'u Burundi haba inama nk'iyi ikwanya abantu nka bangana gucya ivuga kwa Gasore tukatwaye twifuje kwibuka cyane ngo agiwe hazina ya 34 nashane cyane tukatwashaka kugira ababangaha mu biki batamuzi bamenye uwariwe cyane cyane kwaruka akurino kisho mwamenya nuko ngaha mu biki basanzwe bazira umumba cyane gusumba kwa Gasore kandi mu isanzwe tuzi ko barwanya urugamba rumwe bose baronderera kwikukira bihugu bya Burundi na Congo rero karakaryo ko kumenya n'ukuri uwo mugana rubi kwa Gasore uwo yarari abitavye iyo nama bari bafise ibibazo byinshi babaza ariko babona yuko bafite igisharashi kumenya uwo yarari hanyuma tubaza yuko tuzosubira tugatunganya indi nama kuko hacayeho byinshi cyane tutari tuzi cyo kuvuga ku mugana wa Rudoviko kwa Gasore
uwo akaba ari Inosa Harerimana serukira ishyirahamwe ry'abaganwa bo mu nda y'ingoma dusozerere ano makuru twateguriye ku makuru avugwa mu gisata cy'inkino mu makuru yaranze ino ndwi twaraye turangije turabira hamwe ayavugwa mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru rigeze ku ndwi y'indwi Boma Muru ikaba iri ku isonga muri volleyball nayo ikinirwa ku musenyi bita Volley Beach naho imigwi itatu harimo umwe w'abigeme baraye bafashe indege igenda muri Doha i Qatar bitabye inkino z'igikombe cy'isi yose ku bakinnyi batarenze imyaka 18 ihiganwa mu gusiganwa ku makinga mu bigeme naho Tour Feminine do Cyclisme ejo niho byatangura mu Burundi Alexandre Niyunge
Uwele mpira wa maguru au mumera ziindwi higanu wa jari yeze kundwi ziindwi Tukino nyamukuru kwa hawa uje kuri uimana elenwa na Flambeau du Centre Mirgui ilikuistewa kilu uronde mungino zoku mugabani wa Afrika Elenwa kawa ya sindi kuri stade inhuare kimwe kuhusa Musongati yagiye gutsindira muyinga Olympic Star bibiri kuri kimwe Bukinzo iduga gutsindira mesaje ngozi kuri stade Rukundo kimwe kuhusa Nayo Bumamuru ibuganda kuri stade Urunani itsinda Muzinga bibiri kuri kimwe Umunsi wa gatandatu Ngozi City yatsinze yihamiza Burundi Sport Dynamique bine byose kubusa ku munsi wa kane Vitalo yatsinze Kayanza United bibiri kubusa ni mu gihe Interstar yatsinze bine byose kubusa bwa Garage Express Royal Vision yatekereye DJ Green bitanu byose kubusa gushika ubu buma muri iri ku isonga n'amanota 19 Egre Noir igira kabiri n'amanota 16 ya gatatu ni Vision FC n'amanota 15 imirwi ya Garage Express BG Green hamwe na Burundi Sport Dynamique niyo iherezo rutonde tukiri mu mpira w'amaguru mumenyereza w'umurwi nserukira gihugu yarashize ahabona ku munsi wa gatandatu urutonde rw'abakinnyi bazotana mu mitwe ku munsi wa kane na Kenya Harambee Stars mu rukino ruzobera kuri Stade Intwari ni mu nkino zo kurondera uburenganzira bwo kujya mu nkino z'igikombe cy'isi zizobera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Canada na Mexique mu mwaka uza tubibutse ko Burundi uri mu muce F hamwe na Cote d'Ivoire Gabon Gambi Kenya na Seychelles Burundi bukaba bugira kane Muri volleyball naho imigwi ibiri y'abahungu n'umwe wabigeme batarenze imyaka 18 baraye bafashe indege bagana idoha muri kata aho bagiye gukina nino z'igikombe cy'isi mu rukino rwa volleyball yo ku musenyi nino zizoba kuva kuri uyu wa gatatu gushika ku igenekerezo rya 12 gitugutu ihiganwa byitabwe n'ibihugu ijana turangirize mu gusiganwa ku makinga aho kuri uw'Imana ariho hatangura ibyo bise Tour du Burundi ihiganwa byitabwe n'ibihugu 11 harimo Burundi
tumukenguruke Alexandre niyunge ko kuri aya makuru avugwa mu gisata cy'inkino akaba ndacye asozera amakuru twabateguriye kuri uno wa mbere nshimire mwebwe mwese mwari mwiyateze abiri nshimire umwe wese muri bagenzanje ku ruhara yagize kugira amakuru aboneke nk'uko muyumvise Bonfise niyongere nayo ndabibashikiriza ndabifurize kuronirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.